tuya gituyage ni kiganiro cy'akarere gifasha guhana hanyu byimviro by'ubuzima hagati y'impunzi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye yo muri Sange Uvira Rusenda Mulongwe na Mungimonge muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Imahama mu Rwanda na Kivari mu Buganda Nyarugusu nduta na Kanembwe muri Tanzania. Tuyage ni kiganiro gitegurwa n'ishyirahamwe Internews igasamira na kuma radio 13 yo mu karere afashijwe n'uburyo bw'ishyirahamwe ry'Uburayi.
Ndabaramukije canke ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye ku mpunzi zose z'Abarundi n'imiryango y'abakiriye aho muherereye hose. Murakoze gukurikira ikiganiro cyo muri kano karere gishikirizwa n'ishyirahamwe Internews gishigikiwe mu buryo bw'amafaranga n'ubumwe bwa Burayi. Mu kiringo cy'iminota 15 tuza kubashikiriza ibijyanye n'ubuzima bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakiriye mu bihugu bya Tanzania, u Rwanda, Uganda hamwe no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kuri mikro muri kumwe na Ofeli Baranshamaje nije ngiranda kibashikirize mfatikanije na Romain Semakuba mu buhinga bw'ivyuma. Turi mu gisagara ca Bukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ndasubiye kubaha gaze. Kino kiganiro cacu uno musi tugihera mu gihugu ca Repubulika Demokarasi ya Congo aho ishirahamwe HCR iri kumwe n'umugujejwe impunzi ku rwego rw'igihugu bafata ingingo zo guhagarika impusha zo gusohoka inyuma y'ikambi ku mpunzi z'Abarundi baba mu nkambi ya Rusenda na Murongwe kuva itariki rya gatandatu Kigarama uno mwaka nyene bivuye ku mvuzo z'umutekano muri kino gihe igihugu cimirije amatora. Iyo ngingo rero ikazohava inyuma y'itariki 23 Kigarama uno mwaka nyene. Naho biruko iyo ngingo ngo niyorohereza ubuzima bw'impunzi mu gihe uruja n'uruza muri iryo kambi ariko rwa batuma bisumamwo mu mfungurwa n'ibindi nkenegwa nkuko tubibwirwa na Maria Caroline Nazwe ari mu ikambi ry'Abarundi Irusenda.
Kwa mundu heze impunzi z'Abarundi ziva mu ikambi ya Rusenda no muri site ya Murongwe mu karere ka Fizi ntizemerewe kuronkurusha go gutembera hanze ikambi zazo. Ubwo ruhusa go gusohoka ikambi rutangwa n'umugujeje impunzi Senere ruherezwe impunzi irusabye ibise ni gituma igwipfuza mu gihe igomba gutembera ku birometero 200 n'iburi iburi uvuye aho ikambi yiwiherereye.
Je m'appelle Didier Numbi wa Numbi. Je suis administrateur du camp de
Nitwa Didier Numbi wa Numbi ndi musaneri w'ikambi ya Rusenda kubwa senere y'Ibaraka. Senere ni yahagaritse ariko yasabye impunzi guhagarika ingendo kubera ibihe turimo murazi iberuka kubera imboko. Muranazi kandi ko turi mu gihe cy'amatora ya politike ayo nayo ntarabi impunzi kandi murabona ko turi bubehe birangiza umwaka. Nico gituma twaciye dusaba impunzi kuguma mu ikambi ikibanza cyonyene impunzi zifise umutekano 100% ni mu ikambi. Ntabwo ari mu ibarabara canke mu misozi, nibagume mu ikambi ntibazopfa kubera imisi 10 canke indwi imwe gusa badasohotse. Nivyo twategetse. Naje wandi umukongomani ariko sintembera uko nshatse muri no misi. Ndibaza ukuntu umunyamahanga w'impunzi yoyoherwa no kwitembereza muri bino bihe bitoroshe navuze. Nta kundi nibagume mu ikambi na kanya gato amatora aheze bazosubira batembere uko bashaka. Uzobona ko atoguma hamwe akipfuza kugenda aragende kuko impunzi irigenga ariko ico azohura naco ntazo tubaze.
Impunzi zo twayaze suko zibibona
cyukuri iyo ngingo ntitwayakiriye neza. Kwebwe impunzi zo mu Rusenda turahangayitse tubaye mu mashyo yo guhangayika. Umuntu arashobora kuba yarafise nk'ibihumbi tuvuge nk'ibihumbi nka 10 cyangwa 20 akavuga ati nsimbire Baraka cyangwa nsimbire Imboko cyangwa nsimbire Buvira ndabutuntu ndangura ndabikunukura ko n'igihumbi cyo kongereza kakarasiyo bama mugabo muri uno mwanya amaze kuvugara ikibari birumvikana ko badufungiye mu nkambi. None tutuce tubaho gute ko batwugariye natwe ariko twatwifuza ubuzima twari tubayeho bwo guhangayika.
Ntitwatonga Imana Celeste ariko benshi bamenyereye ku izina rya Kagame. Nk'impunzi iyo ngingo ntabwo ari ingingo nziza twayakiriye nabi kubera yuko abenshi dusanzwe tubayeho ari uko tugiye kwisumamo hanze y'ikambi. Mu gihe rero badufatiye ingingo nk'iyo biragora ukuntu twibeshaho kuko ni n'agafashanyo baduha n'intica ntikize.
Userukira impunzi mu ikambi ya Rusenda umushinga nta efotse n'ibizi ami aremeza ko iyo ngingo ije gukingira impunzi arongoye ariko akanemeza ko n'impunzi arongoye zitarira busema.
Iyo ngingo ku ruhande rumwe twayakiriye neza, ku rundi ruhande naho twayakiriye nabi. Twayakiriye neza mu gihe yuko abantu baca bareka kuza baragira uruja n'uruza inyuma y'amabarabara hanze ikambi kugira kubera iki gihe bigoye kuva byari bigoye kuva bijya biteraho bibereye Imboko ntago byari byiza ko abarefije bidevereza hanze y'inkambi bari guhurira n'ibibazo byinshi. Icya tuyakira nabi mu gihe twaciye tubona kumenga ije gufatira mu migongo abantu bari basanzwe batunzwe n'utwo barondera aho hanze y'ikambi iyo basohotse baja gukoreranira amafaranga nk'abo bari bakoreye ibiraka mu gihe baraha mu nkambi baciye babura ingene bari bugende kwishuza iyo bagiye bakora udukorwa twabo.
Tubamenyeshe ko duce n'ibisagara impunzi z'abarundi zitembereramo cyane mu ntara ya Kivumanuko ari Uvira, Bukavu n'ibindi bisagara nka Rubumbashi na Karemi. Mu manuko bw'intara ya Kivumanuko mu karere ka Fizi mu ikambi impunzi z'abarundi ya Rusenda, Maria Karoni ni nahazwe.
Guhuza imiryango no kurondera abanyu incuti ndetse n'abavukanye, tubatumirira kwegera disanzwe ushyikiriza iki kiganiro kugira ibibafashemo buti bagiye gutangaho muba hamwe na nimero ya ngendanwa yanyu. Kurikirana ikiganiro tuyage kuri wezi tatu akaburungu ongea akaburungu info.
Reka ubunaho dutandukire ibivugwa mu ikambi y'impunzi z'abarundi mahama mu Rwanda, aho ikibazo cy'inkwi zo gutekesha utwo bashobora gufungura cyabaye ndanse, ugasanga birigwa bahangayika batari buzironke canke naho inkwi baronse bakabanza kuzigura mu gihe ari banaho nikora. Noel Manishimwe, umumenyeshamakuru wi Radio Izuba isanzwe ikorana na Internews mu Rwanda, yarishikiye muri iryo kambi mahama arabitwiganira.
Mu masaha ya mu gitondo hafi y'inkambi ya Mahama hicumbikiwemo impunzi z'abarundi zisaga 1,077 cyane cyane mu tugari twa Munini na Mwoga twegereye iyi nkambi, haba hari abarundi benshi bava mu nkambi berekeza hirya no hino mu byaro. Muri bo utagiye gukorera amafaranga abagiye gushaka inkwi zo gutekesha, nk'uko abatwahuye saa moya za mu gitondo bavuga ko gusenya hari icyo cyari kibazinduye.
Oya ntabwo naziba ari nke cyane kubera rega tuba turi benshi cyane, baragereranya nyine bakaduha, ariko nk'ubu nta nkwi zihari tuba turimo turagenda nyine guhigwa aho dusaba ngo dukenyere ducana nyine no kuri sitoke nta nkwi zihari turasaba. Kubera natwe nk'inkwi nk'abantu b'imiryango baba uducanye igihari igihe ducana nk'indwi n'igice cyangwa zibiri kwa kwezi muri za ndwi zibiri ziri imbere, n'uburonko nyine uca ufata inzira ukagenda bakakwirukankana, hari igihe ugize impanuka zicika n'ugataha. Ubwo nabo umuntu aharuye nta bubi bafise nabo ntazo bafite.
Ikibazo cy'inkwi zidahagije bahabwa mu nkambi bagaragaza ko kiri mu bibahangayikishije, kuko hari abahitamo kugurisha ku byo kurya baba bahawe mu nkambi kugira ngo bagure inkwi zo gutekesha bike basigaranye, hakaba n'abasohoka nk'uku bakajya gusenya mu mashyamba no mu mirima y'abandi, bamwe bafatirwayo bakazamburwa nabi.
Urumva ntizotumaza ukwezi
ntibishobora kubateranya n'abo musaba se nk'umuntu yakubona mu isambu akakwiruka.
None se nyine barasiba nyine kubirukankana none nyine no kutema barabate.
Uretse impunzi zigaragaza ko zihangayikishwa no kubona inkwi, iki kibazo na bamwe mu banyarwanda batuye hafi y'inkambi ya Mahama bagaragaza ko kibakomereye, kandi ko cyatangiye gukaza umurego kuva mu mpera z'umwaka w'2015 nyuma y'amezi make y'inkambi icumbikiwemo abasaga 50,000 igejejwe muri uyu murenge. Aba baje basanga abanyarwanda basaga 20,000 batuye uyu murenge.
Ikibazo cy'inkwi abarundi baraje bakimara kugera inaha, iyi nkwi zari ziri mu masambu bakashobora za bagatema, kubera ko iyo watendaga kugatema wasangaga bagatema.
Kuva impunzi zagera inaha ifite ibiti mu masambu, baje rero dufatanya nabo kubicana bagaca natwe tugaca, ubwo ibiti birashira. N'ubwo turi aho gusa nta rukwi tubona, tujya gutoragura ibintu by'ibyakatsi mu binani, ayo nabwo waje mu masambu y'umuntu akaba yagufata akagukubitiramo.
Ubuyobozi bw'umurenge wa Mahama nabwo bwemeza ko ubuzima bw'abatuye Mahama buhenze cyane kubera impunzi z'abarundi zicumbikiwe muri uyu murenge, kandi ikibazo cy'ibicanwa kigaragazwa kiri mu bihangayikishije, nk'uko bivugwa na Hakizamungu Adelite umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mahama.
Iyo population twakiriye yadukikije byarahungabaniye bituma ibicanwa biba bite cyane. Kindi ngo abantu bajyaga bashaka kugira ngo bambuke harya Akagera bajye mu kubagana hakurya mu baturanyi,
ariho bajya gushaka ibi
inkwi n'amakara batwika amakara mu ishyamba ryo hakurya. Ariko kugeza akanya gufatanya inzego z'umutekano mu kubibuza mu kubikumira, ugasanga none abaturage basigayemo hagati nta buryo bafite bwo kubona ibyo bicanwa.
Umurenge wa Mahama ugaragaramo abaturage benshi bakomerewe no kubona inkwi zo gutekesha, usanzwe utuwe n'abaturage basaga 2,024. Kuba kuri aba hariyongereyeho impunzi z'abarundi kugeza ubu zisaga 57,000. Abo bose bakaba bakenera kurya kandi abenshi bakarya ibyabanje gutekwa hifashishijwe inkwi, biri mu bituma iki kibazo cy'ibicanwa gikomeza kuba ingume muri aka gace, kandi igihe kizaba cyakemukiye ku buryo burambye ntigitangazwa. Noel Manishimwe, Radio Izuba, Imahama.
Umvirizi ikiganiro cyage kwisamiriza zikurikira. Kavu mugikurikirana ku radio yitiru Mukenyezi Mama Radio, Kamanyura mugikurikirana ku masamirizi Flash FM na Radio Communautaire y'Ikamanyura. Mwisange mugikurikirana kuri Radio Rirario Mwisange, Kiriba mugikurikirana kuri Radio Kiriba Ondes, Ibuvira mugikurikirana kuri Radio Ijwi ry'Umuvira Messager du Peuple. Mu Rusenda no mu Gisagara cha Baraka mugikurikirana kuri Radio Ngoma ya Mane. Ifize mugikurikirana kuri Radio Mungano, nayo mu Minembwe mugikurikirana kuri Radio Tungane. Kiganiro ya gamura gikurikirana kandi ku murongo ngurukana bumenyi aliwo wewewe akaburungu ongea akaburungu info.
Kuva mu kwezi kwa munyonyo uno mwaka turimwo hari ko hategugwa inkino z'umupira w'amaguru zatunganijwe n'ubuyobozi bw'ikambi ya Nakival ifatikanije n'ishiramo ry'umupira w'amaguru muri iyo kambi nyene. Iyo kambi rero rifise uburinganire bungana na kilometero 180, ikabitunze impunzi zivuye mu bihugu bishikindwi ngwizo nkino ziriko ziratunganywa zirabafasha gukomeza umubano hagati yabo nkuko tubibwirwa na mugenzi wacu Ivirakoze ari mu ikambi y'impunzi z'abarundi inakivale muri Uganda.
Mu ikambi y'impunzi ya Nakivale mu gihugu cy'Uganda, uburongozi bw'iyo kambi hamwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru baratunganije higanwa kuva mu ntango za munyonyo y'umwaka mu ntumbero yo kwitaho gwaruka no gukomeza imibano w'impunzi ndetse n'abasangwa nk'uko urongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru yabitwiganiye.
Murazi ko impunzi cyane cyane ugaruka ruhura n'ibibazo bitari bike, rero kugira tubafashe dusha dukoresha umupira w'amaguru kugira tubahe icyo bakora ibaje mu bindi. Dusha rero tubafasha muri ubwo buryo mu gutegura inkino kuko n'izindi mpunzi atari ugaruka zica ziboneraho. Icyo rero ni kimwe mu gituma dutunganya izi nkino, ikaba ari n'ihangiro twihaye mu kwita ugaruka.
Nkuko ujejwe igisata cy'imibano mu buserukizi bw'impunzi z'abarundi muri iyo kambi yabitwiganiye, ngo mu gufisa akamaro kanini mu byerekeye imibano haba hagati y'impunzi mbere no ku banyagihugu b'abasangwa.
Ego cyane, birafasha kubana neza n'abasangwa kuko igihugu turimo haba hariho abasangwa kandi nabo bazi gukina umupira w'amaguru. Ntitwobinuba rero nabo tubashyira mu bandi, ni nk'uko atampunzi n'imwe twinuba zose ziba zirimwo, baba ari aba Ethiopia, aba Eritrea, aba Somalia, abarundi cyangwa abakongo, bose turabakira nta n'umwe twinuba, bose usanga bari muri iyo migwi. Tuca rero tubitaho biciye mu ishyirahamwe ryacu atawe dukumiye.
Kurangiza tubibutsa ko mu migwi imwe imwe muri iryo higanwa ibifisemwe abakinnyi b'abasangwa.
Mu mundire duheraheze kino kiganiro n'intasho z'impunzi z'abarundi.
Enderike Ndimahama nifuza gutasha abagenzi banje bari hirya no hino, ndahera ku wa mbere ari muri Kenya Nairobi, uwo ni Patrice, wa kabiri ni Joseph ari Kampala, ndateje kandi na Thierry ari Zambia, ndataje na Patrick ari muri Zambia, ndataje na Donatien ari muri Tanzania.
Nitwa Mary, naba ntuye mu Rwanda mu nkambi ya Mahama, ndatasha mama ari muri Amerika, ndatasha na Elisa ari muri Amerika, ndatasha Hilibe na Rafa bari muri Mozambique, ndatasha Mika ari muri Australia, n'abandi bose n'inshuti zanjye zose.
Ego nitwa Toi Prudence, nkaba ndi mu nkambi ya Rusenda muri Congo, mba muri village y'icyenda block y'indwi parcelle ya gatatu. Ntabwo yo gutasha Pastori Vitali Nzigamiye ari mu ikambi ya Nduta mu ishengero rya Ezebu, Bizimana Jacqueline ari mu nkambi ya Nduta ni umuririmbyi mu ishengero ya Ezebu, Toi Jean Paul ari mu ikambi ya Kakuma muri Kenya, Nyandwi Christophe ari mu nkambi ya Zambia. Nkaba ndabifurije umwaka mushasha mwiza.
Nihano dusozele kiganiro cyacu tuyage gishikirizwa n'ishyirahamwe Internews gifashijwe mu buryo bw'amafaranga n'ubumwe bwa Burayi. Murakoze mwebwe mwese mwaduteze amatwi kuri mikro mwari kumwe na Ofeli Baranshamaje. Ndabasezeye ndabifuriza amahoro y'Imana na ubutaha.